Ili Nizvi di America. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo i Washington DC mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse VOA radio yacu amena kuri site yacu ariyo wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com ni wamanya ikiganiro muri sanga
muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Afrika ni intara isi irangwamo amatungo ari munsi y'ubutaka tagira uko angana. Yamara gushika ubu aya matungo asa n'ayatafashije ako karere gutera imbere. Ni mu gihe utundi turere two ku isi twateye imbere dukoresheje kenshi amatungo avuye mu butaka bwo muri Afrika. Kubera iki Afrika yatungishije utundi turere two ku isi ikiyibagira amatungo yayo yo munsi y'ubutaka yoba yabaye umuvumo aho kuba umuhezagiro kuri iyo ntara. Ni mu kiganiro muri sanga twatumiye Chanel Igirumugisha umuhinga mu byo gutunganya imigambi yo kwiteza imbere gestion des projets mu rurimi rw'Igifaransa ari Kigali mu Rwanda. Twatumiye kandi Pierre Clavence ngiyumva umuhinga mpanuzwa jambo yigenga kurikirana ivyerekeye politika akaba yanonosoye ivyerekeye ubutungane bw'inyuma intamba ari Bujumbura mu Burundi. Batumire ndabaramukije.
Turakuramukije.
Yego,
amahoro.
Amahoro. Tuko turavuga ku gituma karere ka Afrika nabo gafise amatungo arimo si butaka atagira kwangana katashoboye gukoresha amatungo ngo kiteze imbere nk'utundi turere two ku isi. Byo babitegwa niki dutangurire kuri Chanel?
Ibyo vuze nibyo gose kuko isagaseseshwa rumuri murabona yuko akarere kacu ka Afrika gatunze mugabo atakintu gihinduka mu bijyanye no kwiteza imbere ariko nkuko mubivuze bigateza imbere abandi. Novuga yuko ahanini biva kuri twebwe nyene abanyafrika bikava ku ndongozi zacu ugene zagiye zirakurikirana zabyifashemo.
Yego, namwe Pierre Clavel sengiyumva mu vyibaza niki gituma akarere ka Afrika kadatera imbere n'utundi turere naho Imana yagahaye iyo amatungo menshi mu butaka.
Hariho mbanje no kuramutsa ubugenzanzi aje kuvuga nukuvuga ko cyane cyane hariho ibintu bijyanye no gutunganya ibintu vyerekeye iby'ubutunzi cyangwa ivyerekeye iby'intwaro bita bitameze neza cyane kuravye nk'ingene bigenda mu yandi makontina mu bindi bihugu mu bindi bice by'isi ariko cyane cyane waranavuga n'ibintu bijyanye ngira n'akahise nk'ivyerekeye nk'intwaro za gikoroni zoba zarahaciye ingene zishobora kuba hari ukuntu zabonye ibintu mugabo ntibashobore kubisangiza neza na ba nyene vyo igihe ibihugu byari bisubiye kwikukira inyuma y'intwaro z'ubuca zari zihije gucamo.
Hari abavuga nka abanyafrika bidoga bavuga ko ibihugu by'Iburaya na Amerika, Ubushinwa n'Ubuhindi biguma biza bikavoma ayo matungo uko biriko birasahura Afrika ayo matungo abanyafrika bidoga gucyo barafise insiguro kuri ico canke abo bantu bo hanze baravuga hari nabavuga ngo naho twobibarekera nabo bikoze iki mu bivuga kwiki Chanel
ego cyane nibaza ko abo bantu bavuga ibyo bafise ukuri bafise aho bashingiye kuko ubiravye ahanini ibyo bihugu badondaguye nibyo biza gutora ubwo butunzi Afrika ifise ariko washaka mu kubitora mu gutora ubwo butunzi twavuga yuko babusahura kuko nitwe twisahura baraza bakabutora bafise uruyeri bafise ubwenge bakoresheje hama bagatwara no babwira nko Ubushinwa wavuze ko bwonyine bushobora kuba buza gutora ku isi yose ibice bishyika 50% urumva ni cya kabiri cy'umwimbu w'ubwo butaka ku isi yose.
Murakoze, reka tuze ku mirongo ya telefone ya Dusetier, uratwumva?
Ndabumva.
Irindi zina huri?
Njyewe ni Paniya Hotel, mba mu Kinama.
Mu Burundi?
Yego mu Burundi.
Ufise ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyumviro shikirizo?
Njyewe prema hanini, cyane ibibazo dusa n'abihuje n'abo bantu watanguje, rumba ni mantelefoni, ndetse batabwiye kuvuga sinzi ko ari abatumire n'uko ari igihe mba wambaye ko. Kwaye atabwe kwita ba telefone hatonze ariko ikibazo kimwe cyari geno hari wakwico kintu mwana no kongana mu mugenzi ntaje kuvuga ubunyene hanini ane bituma Afrika idatera imbere kandi biva ku bakoloni badukoronije kwa kurabona nk'ubu pagiza nka karorero abazungu bataje muri Afrika umwirabo yarashaka kujya ahantu agacura ikintu fate nk'umwampi nyako akamenya kuwucura ukwe mwivu ariko bazungu bamaze kuza cyawe dukuramo bo baje bateye imbere kuturusha baca dushyiramo iby'iwabo badukuramo iby'iwacu urumva seke ko twebwe twagiye dufata iby'iwabo ibyo yose turabyibagira cyangwa tubumva rero kuko twamaze kubyibagira nabo bahita utwara ntitubibona kuko urumva twe tubona rya terambere ry'iwabo bageze ko wari uko nako kwaba iterambere ry'iwacu numva ikibazo cyane ni icyo
murakoze ego Pierre Cave muhavuga iki kuri icyo cyumviro cya Thierry
muri rusange harimo ibintu nibaza ko bifise ifatiro rinini cyane cyane no kuraba igihe nk'abo bakoloni bo baraje ukaraba urugezo twariko nibaza ko tutari twisumbuye cyane twari twisumbuye gose kuko umuntu yashobora gucura agacura ikintu kimwe cyangwa agacura ibintu bibiri akazomara impinga kugira zodandaze icyo kintu ni ukuvuga ko icyo bakora abantu ntibakora ibintu zovuga nko gushinga inganda zikomeye hamwe bashobora gukora ibintu byinshi ariko icyo nagomba kumubwira ni uko iyo tuvuze abakoloni ni ukuraba cyane cyane mu buryo bwo gutwara intwaro baba barazanye bobo icyo yafatira ko ukuvuga ko baje bafise imico yabo basanga na abanyafrika bafise iyindi mugabo babarushije isho no vuga ubuhinga tekinoloji cyangwa ibiki ibyo rero byasaba ko abantu babanza kubyiga kumenya ingene bikogwa hanyuma icyo umuntu yahora akora ari nk'umucuzi w'imihoro cyangwa amasuka cyangwa ibindi bikoresho uburyo yakoresha ntibwari ubwo abazungu barije bazanye cyangwa abo bandi banyamahanga ijoro namubwira ni uko ubu ibyo by'ubukoloni byaraheze ubwabo ubu hariho ubukoloni bufatira ku bindi cyane cyane nko mu buryo bw'ivyiyumviro aho ushobora gusanga mbere ubu bobo babikoresha cyane cyane mu buryo bahinyanyura neza gupanga no gutunganya imigambi y'iterambere yabo n'iy'ubudandaji n'ibindi n'ingene bashobora kugirana imigenderanire n'ibindi bihugu ibindi bihugu rero umunsi byitwa isoko ni ukuvuga ko ari amasoko abantu bajya gushoramwo bakajya no gusumamo ukuraba rero ubwenge bobo bageze koko Afrika yoba yarashoboye gukurikiza umurindi n'umuvuduko bari baje bafisa abo bandi ukuraba rero n'ibindi bijanye niyo ibihugu byakukiye simvuze ngo bihugu ngo biri mu bukoloni ugabe ibihugu byikukiye hariho izindi ngendo bizeza kwiga cyane cyane nko ku ibyo bita kunegosia ari amakontra y'ibintu bagira bahane uvuga uti uraza ukora ibi hanyuma uzo unyimukire gutya nanjye ndonke ibi dukuraba yuko duvise ubumenyi buba bukwiye buhagije kugira ngo dushobore by'ukuri guhangana n'ibisabwa n'iterambere yihuta cyane riko riraba muri iki gihe byerekeye ibintu by'ubutunzi. Niho rero henshi ushobora gusanga bavuga bati abashinwa bamaze ibintu, abandi bamaze ibintu, kera bari abayapani, umunsi hariho n'abandi bariko baraza, hariho n'ibindi bihugu byinshi, mbere harimo n'ibyo muri Afurika y'Ubunyayi bimwe bitanguye ahubwo mbere gusiga ibintu byo muri Afurika mu kuza hamwe mu nani zikomeye ziriko zirarondera ibintu byo gutera imbere kuri iyi si kandi biriko bikora ibikorwa bikomeye ngira tubaza kubibandanya hanyuma.
Yego. Tubandanye Louis Michel nawe nyene ari ku murongo wa telefone. Uri he ikibazo intererano?
Urakoze cyane. Ndi mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo. Ni ikibazo.
Yego.
Turumvikane neza?
Ndabumva.
Yee. Afrika ifite umutungo kamere. Baraza bakawucukura bakawutwara ndivuga neza mu Kinyarwanda bakagenda ibyo bakozemo muri wa mutungo kamere wacu banyira bagatunganya bamara gutunganya ibyiza bya mbere na mbere bikaba ibyabo kwego bakatwoherereza iby'inyuma urugero naguha ugiye vuhangaha naguzi radio Made in China ariko ndakubwiza ukuri nari uwo munsi narafunguye ihitifa yo ngo yari pirate ubaye n'ibindi nk'ibyo ngiye byo ushobora kubona ariko nuko ngo sukudenda ubwenge ndagira ngo maze batumire uriya mutungo wacu kugira ngo bawujyane bajye kutunganyiriza iwabo bajye batwereza ibintu by'ipirate kuko izo nganda batanze ngo bazuba kano muri Afurika hano none ahubwo bajye bakora ibivuye mu mutungo wacu babijyane iwabo byakorewe inahangaha natwe byacu byabisigaranye twabisigaranye ndega birashoboka ngo abatumire mwe. Murakoze cyane. Murakoze mugira amahoro.
Murakoze Chanel mu mwishure.
Avuze ikintu cyiza gose kuko uko kuntu ubwo butunzi dusanganywe bugenda ni ibintu ni bimwe navuga n'ubutware bubi leadership mbi kuko bigenda tubona uko kuntu baza kubitora ni bya bindi bavuga bati nta creation de la valeur ajoutée nta nyungu nituzi gukora kugira ngo tubyaze umusaruro nkuko abanyarwanda babivuga kuko urabona ubutare babukura muri bino bihugu byacu hanyuma nkuko yabivuze bakagenda kubuhingurira iwabo bakaca babugarura ari producing bwazimbye hanyuma ugasanga ya matagisi ya mishahara ijya ku bakozi nimwe nababwira bya valeur ajoutée ibyo byose ubwo butunzi bwose bugahera iwabo ariko nibaza yuko twebwe nyine dushoboye gucukura tukongera tugahingurira aha nyene nibaza yuko ya matungo ahubwo yoheza akatugaruka ko hama tukabashorako ni naho mbere byokoroha kuko murabona dufise icyo nokwita potentialite nyinshi dufise abakozi benshi bazimbutse dufise ubutare twoba twubatse ayo mahinguriro hafi yabwo nitwokenera transport ku buryo inyungu uyiharuye ni nini cyane rero inyishu nitwoyironderera handi inyishu iri muri twebwe nyene iri mu barongozi bacu ku buryo twogerageza twebwe nyene tukaraba yuko ubwo butunzi dufise ari wacu ari ku babanyi twoheza tukabukoresha ntiburengane imbibe ahubwo tugire icyo tubukuyemo kiboneka gifatika hako ari abo hanze boza kudutungirako.
Murakoze Deo na wenyine ari ku murongo wa telefone. Deo, irindi zina?
Nitwa Deo Aragatije.
Uri he?
Ni Ngozi mu Burundi.
Ikibazo icyumviro?
Nagira mvuge kwa kuri ibintu nyene bariko baravuga ubutunzi bwo muri Afrika bukize ibindi bihugu. Je nibaza yuko kubera bataba bafite amashyirahamwe nyeka yo bikora, nibaza ko aricyo gituma nao iyo ibyo iyo dufate nk'ubutare handi mu Burundi, dufate nk'ubutare kubera mbona umenga nta cyangwa amashini yohingura ibyo baba bakeneye kugiramo, nicyo gituma nyine basa nyine baza barabirungika mu mahanga, nicyo gituma njye niko novibaza mu bisanzwe.
Yego, murakoze. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko turavuga ku vyerekeye amatungo ari kamere ari munsi y'ubutaka bwa Afrika atashoboye guteza imbere akarere ka Afrika ahubwo yakoreshejwe n'ibindi bihugu akabiteza imbere. Kubavuga ko ayo matungo ari munsi y'ubutaka wo bari umuvumo aho kuba umuhezagiro mu bivuga ku ikipe ya Claver.
Aho ni kuvuga yuko umunsi wabivuze ubivuga umunsi ko ubutunzi bwa Afrika bumeze nk'umuvumo, nuko ngira cyane cyane araba ubwo butunzi nyine ari bwinshi mugabo ubukene nabwo bukaba ari bwinshi kurenza urugero. Bivuga kandi yuko tubiravye hariho mugenzanje buze bw'ibintu byerekeye nka leadership muri Afrika, novuga ko hariho ahantu habaye novuga nka imyaka myinshi cyane abantu bo barasimbye, bivuga rero yuko twavuye uko twabaho muri kahise mu mbere y'imyaka ya 60 tujya mu ntwaro cyangwa mu matwara asa nk'ibintu abantu bari bagezemo bo bari bamaze nk'imyaka irenga 500 bariko bagasa nk'abahinyanyura. Bivuga rero yuko igihe abantu ba ibihugu byari byihejeje kwikukira icari gutangura kuba byari novuga ukushira ibintu kuri nivo y'ibindi bihugu aho byari bigeze. Rero ariko ibyo siko byabaye, ku buryo rero ama priorite cyangwa nk'ibyaciye byigwa gushyirwa imbere y'ibindi ko cyane cyane ibintu bijyanye n'ubutunzi cyangwa ikimugabo byabaye cyane cyane gushyiraho inzego n'intwaro zikora mugabo cyane cyane zigakora zikorera mu bintu bishasha zisabiza gusaba ubwenge hamwe n'impanuro abo bari bahagije kukoloniza cyangwa gutwara Afrika. Rero bisobanura rero yuko mu myaka yagiye irakurikira habaye ingorane nyinshi bihura n'amareta akiri mato, hanyuma ingorane mu by'imibano ziraba nyinshi gushikaho mbere twagiye kuturabona n'abantu basa nk'abatangura gushamirana, hanyuma intambara ziraba. Uwo munsi gituma abantu bavuga rero yuko iryo tunga rya Afrika risa nk'umuvumo, nuko uravye neza ibihugu bitunze byarimwo cyangwa byegeranye n'ibindi bifite ubutunzi bwinshi ariko usangamo intambara nyinshi cyane. Uvuga ngo hirya yo ngaha hirya gatoya nko muri za Afurika y'Uburengero ukaraba nk'ibihugu nka za Liberia, ukaraba za Sierra Leone, ugasanga ari ibyo bihugu kandi bifitunze bifite umutungo munini cyane nk'abijya bavuga by'amadiyama n'ibindi, ariko ugasanga naho hantu haguma uruhagarara hamwe uruhagarara runini cyane. Aho sinovuga aha hafi yacu rero muri Congo hoho bavuga ko Congo yoba irimo ubutunzi ngira ukubye kenshi ubwa Afurika nzima cyangwa ubufatanije nk'amakontine abiri, mugabo urabona yuko ari igihugu kidashobora kimaze imyaka myinshi cyane kiri mu ntambara z'ubutavana ko hamwe abantu badashobora kumvikana. Nohereza rero kuvuga yuko ibituma n'iryo tunga ni naho rikoreraza rikoreraboneka usanga hata haba ibindi bibazo bijyanye n'uko abantu batemera kurisangira hagati y'abantu bose wa muri ibyo bihugu. kuvuga ko kenshi usanga biguma mu minwe y'abake bake no kuvuga baba barongora ibyo bihugu hamwe n'ababa bakora mu mirimo ikomeye ihambaye rero bituma abantu basanzwe basigaye bayifata nabi bakabona ko bahebwe hamwe bagasanga ni bituma haba intambara z'urutavana ko ibyo rero ahandi bobo bashoboye gutsinda ni kuvuga ko iyo ikintu cyose kibonetse barura inyungu kuri umuntu umwe abumugaye abukora abumugore abumwana abumutama hose baraharura mugabo muri Afrika ngira niyo tugiye gutera tuja aho abantu bimvira kuco bita ho distribution equitable y'ibintu uko ibintu bibonetse mu gihugu bakabisangira ntibasangira ubukene gusa mugabo bagasangira n'ibindi byiza bishobora kuba byabonetse
murakoze hari na François ku murongo wa telefone François irindi zina huri
nitwa François mugabo
uri he
ndi mu Rwanda
ego ofisi kibazo icyumviro
ego icyumviro cyanjye cyangwa igitekerezo cyanjye navuga nijyo ibihugu byo muri Afurika rimwe bifite umutungo hasi hamwe umutungo kamere rimwe na rimwe hari igihe bananirwa no kuwukoresha ubwo rero nk'ibihugu byagiye bikoroniza bikaba bifite ubushobozi ubu ngubu ukuntu bitunganya iyo mitungo ya mitungo bikaba ngombwa ko ibihugu byabikoronize bizamo bigakora ubucuruzi aho usanga umuturage wo hasi abura nayo kujya kwa muganga kwivuza cyangwa se akaba adashobora kurya no mu munsi na rimwe kandi kitwa ko ari igihugu gifite umutungo ubwo rero njye navuga ko ni nk'umuvumo kuko no kutagira ubwenge bwo gukoresha umutungo Imana yabahaye cyangwa se umutungo kamere w'igihugu cyabo bikaba byo ariho biri impamvu yuko abantu babaho nabi kandi bafite umutungo wabo urugero ahanga duturanye n'igihugu cya Congo igihugu gikize ku mitungo gikize ku bintu byinshi twavuga nk'imbaho amabuye y'agaciro za kosta zaho byinshi cyane ariko urebye ahangaha iwacu tubarusha imibereho myiza tubarusha navuga ko tugira umutekano kandi nta mutungo dufite ariko bo bafite umutungo n'umutekano kabura n'abafite wa mutungo wabo bakabura ukuntu babaho neza kubera umutekano muke rero numva ko n'ibihugu byabikoronije nabyo bigiramo uruhare kugira ngo byibuze babone ukuntu bakora exploitation y'uwo mutungo kugira ngo igihugu kibe noneho kikabona umutekano ariko n'abayobozi nabo kubera navuga nko gusahura bakabura kumvikana n'abandi bayobozi bo mu nzego zo hasi cyangwa se kugira ngo bumvikane ukuntu basangira umutungo mu gihugu umuturage wese akabaho n'umuyobozi akabaho ndetse ugasanga igihugu abantu babayeho neza ariko bikananirana twavuga ko byabananiye kugira ngo nabo bakihazaho umutungo rero muri makeya numvaga ari ibyo ngibyo byo gutekerezaga nawe mfite habangira ngo mbashimire kuba nayitayeho kuvugisha
murakoze Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC tukibandanya kuvuga kuri ayo matungo kamere arimo si ubutaka muri Afurika ako turavuga Pierre Clavier wari kuravuga ko kenshi biba ahubwo inkomoko y'intambara muri Afrika aho kuba ikintu cyofasha mu iterambere ry'abanyagihugu hari n'igihe iyo ayo matungo atowe ku bice byegeranye n'imbibe hagati y'ibihugu muri Afrika aho ko ibyo bihugu byoje hamwe bikayacukura bigacukura ayo matungo akagira kamaro ibyo bihugu byose bica bitangura navyo nyene guterana amajambo hakaduka n'intambara igihugu kimwe kimwe gishaka kuvyigarurira ko ngo bije kuri conyene icyo ni kibazo gikomeye cyane kandi muri Afrika Pierre Grave
ni kibazo gikomeye cyane kandi ki ukuri ariho n'abantu benshi cyane bamaze kukigwamo icyo kibazo bamaze guhoera muri izo ntambara bise ziba bivuga rero yuko hariho umuco abandi na bindi byo natangwe kuvuga ko muri ibyo bihugu bya Buraya hariho umuco kera nabo babikora nk'uko mugabo ubu siko bagikora n'ukumuga ko ubobo iyi kintu kibonetse ubobo ntibacyimvira gusa ugihugu cyabo bararaba na ku gihugu kindi bondere baraba ni ibintu byinshi cyane bakavuga bati mbega nitwatangwa gusa ikubutare twoba tubonye cyane iyo resource yari yo yose y'imiturire ibonetse mbega nta ngaruka ku byerekeye ibidukikije bishobora kuba ku banyagihugu bacu no ku banyagihugu bo mu kindi gihugu cyegeranye aba bagaca batangura rero wa muco wabo wamaho kuganira ukuvugana ku bibazo byose kandi barondera inyishu yaho umwe wese agira icyo yunguka ariko twebwe kenshi nibaza ko ingorane muri Afrika ari uko ni kiretse ko harimo n'ubumenyi butari bwinshi cyane mu byerekeye ingene dushobora gutorera nk'inyishu ibibazo tutaciye mu ntambara twebwe rero kenshi nibyo tutazi turateba no kubyiga hanyuma niyo twabyigishijwe naho ugasanga kenshi Afurika sinzi igituma abantu barifuza rwose guca abanyarwanda gukoresha ingufu hanyuma ugasanga ikibabaje ni uko izo ntambara iyo zitanguye gutera icyo bagwanisha n'icyo hanze n'icyo bazogura amahera ari nkoho za rutura cyangwa izo zisanzwe bikomakomeye ibyo byose cyangwa amamodoka y'intambara ibyo byose n'ibintu bica bisubira kandi bikajya kugurwa muri ibyo bihugu bisanzwe bikomeye ibyo nyine kandi bivise n'imitahe minini cyangwa bishobora kuronka imitahe minini bikora mu mabanki akomeye cyangwa mu nzego mpuzamakungu zerekeye ibintu by'ubutunzi amabanki mondiyali cyangwa nka za FMI n'ahandi ugasanga niyo umuntu aronse no mu nyuma ni aronka bazoza kumufasha gucukura ubwo butare kuzobwo gusubiza nk'ibyo yakoresheje mu ntambara aho atanu kimwe yungutse atari uruhombo gusaba yaragize rero bivuga ko twebwe intambwe abantu bakwiye gutera ari yo kumenya mbega iyo abonetse itunga mu munsi y'ubutaka bwacu ni bingana iki ryoshobora gukora iki rigafasha abantu bangana iki hanyuma bakiga ibyo byose hanyuma bakaraba ubundi buryo mbere iyo babonye mbere bitonashoboka babona agomba bakarindira bakabanza bagatunga iyindi migambi ishoboka gutanga nk'inyungu mu buryo bunyaruka kuko n'ubwo butunzi kenshi igituma n'intambara ziba ni uko ushobora gusanga hariho ubusanzwe akorera muri icyo kintu mwari umwebwe mwumva ari ibisanzwe nk'igihugu cy'u Burundi uko inzahabu zoba zigarukira gusa muri Congo ziba zagarukiye aho urubibe rwoba ruca oya ngabo bivuga yuko hariho ubundi buryo abantu bashobora kuraba bakavugana bati reka ahubwo twiyumvirire hamwe hajya n'u Burundi na Congo cyangwa u Rwanda na Congo bashobora kumvikana bakaraba bakakurikiza mbere n'izo ntabwo ziri usanga na host arizo twicaye ko mugabo nawe nyine ni kubanza kwaraba yuko mbega abarundi barazi inzahabu uwo ura n'inzahabu atari za zindi zambaye mu mugufu cyangwa ku maboko ubwo abantu bose bazimenya urumva rero ibyo byose birimwo ubwenge birimwo amaforomasi akwiye kuba abantu bakabwirwa byinshi bagasigurirwa kugira bamenye ko ahubwo aho kuba inkomoko y'intambara cyangwa y'ubukene no guhunga no kwicana ahubwo abantu bari bakwiye kugira iki gukora ikintu cyose gishoboka kugira ibiri mu butaka bwabo bibafashe kandi bagirire neza.
Urakoze. Tugaruka ku mirongo ya telefone dufite Renova irindi zinahuri.
Renova irindi nami.
Uri he?
Ndi Bujumbura.
Ufite ikibazo icyiyumvira?
Ni ikibazo dufata n'icyumviro kirimo ku kuri icyo kiganiro cyo mu munsi na dutumiriye umunyamakuru rwana umunyamakuru ni ibintu bisa n'ubwenge kandi bikongera kagora cyane kuko iyi mitungo yo muri Afurika ishobora kuba ntacyo ituma iyo twebwe nk'abanyafurika ubwacu mugabo ugasanga ari kwiteza imbere utundi turere rero niba nagiye mu kiganiro nagiye nibuka na cyeze cyo kuvuga twebwe igitoro ku mitungo y'igitoro muri Afurika dufite igitoro cyinshi biragaragara mu bihugu byinshi bya Afurika birimba n'ibitoro ariko turebe abanyafurika ubwacu mu bukironka bitatubira umuduhibuye bitatubira ibamba kabisa ushobora kugenda kugura lisansi ugasohoka ati wowe ugura ugura lisansi ubanza gusohora amahera y'agaciro ubanza kugenda umunyamerika aguha amahera y'agaciro ubanza kugenda gutakambira ibi akarere ka Buraya Uburaya abanyaburaya bakaguha amahera y'amahera ubugiriro nk'igitoro kandi gisanzwe cyinjira mu bihugu byacu bya Afurika rero iyi mitungo yacu iyi mitungo yacu ariko niyumvaye muri Afurika cyaradusize cyane simbona ikungene hataragera bimwe ngo hafatwe ingamba zikomeye z'uko imitungo iri muri Afurika yiteza imbere umunyafurika w'inyene tugira inki abanyafurika tujye mu bukene kuko abanyafurika turayo mu buzima sinzi yuko navuga ngo butagira icyerekezo iyo bujya n'iyo bugiye kuko abanyafurika ntituzi ukungene tubyuka n'ukungene iyo tujya kuko harabuze nki umva n'abandogozi za Afurika ntiyigeze ngo ikore kuri icyo kibabirasha kuko hari abihugu bikomakomeye byamaze kuyitanga biba byamaze kugushyira muri ibihugu bikakica ubu kagomba bireke biragutera atacu bwira umva n'abarongozi benshi muri Afurika bagiye gukora kuri icyo kibazo cy'imitungo yo muri Afurika barasha kuko mpamvu byinshi ibihugu bigirutura ibihugu binini binini byamaze kwagura uburere bikwifatira bigidukoloniza mu bihugu tutazi ngo dukoloniza mu kinyigiro baratangaye muri Congo muri Kongo haruka kuba amatora mugabo umufaransa wamushikiraganje mu Bufaransa natangiye kuyakana n'umukongo manatore nyine yatsindiye amatora ataratangira kuyakana bizo bene bintu byerekana ko muri Afurika tutaragera ku rugero rwo kwikurikira byinshi ngo bitwego bitabije bwo bitura bisanzwe bitumigira mu mezi dutwara imitungo atacyamira
murakoze dubise kandi Reverien ku murongo wa telefone uratumva
ndabumva
irindi zina ahuri
ende makare y'ikibiyaga bigari
ufise kibazo ufise cyumviro
ese se cyumviro muri Afrika yo muntu araze yo mutundo uwo uriko utaka mpamvu Afrika idatera imbere bizana n'abategetsi baba batwara ibyo bihugu baba bacudukana nabo bazungu wafata bakagira nyine kwa abazungu bafite egisiperiyanse y'ibintu byinshi baturusha ubuhanga tweza abanyafi bakagira bagaca bafata bakajyana bakababwira bakabaha ayo masoko bakajya gucukura izo nzahabu zigateza imbere ibihugu bya rutura bitera imbere niyo mpamvu ashetse tuje bitera imbere n'ibibazo mu bihugu bya Afurika byacu bizima birimo ingorane z'umutekano kubera Afurika yonyine itazi kuyitunganya yihagarare ko yerekana ubuhanga bwayo bwo kugira nabo bagire icyo bakoze kuri uwo mutungo wabo w'inzahabu n'ibitoro urumva abenshi ntanu n'ubushobozi bafite bwo kubicukura n'ubwo babibona urumva ni kubera uburyo buke kandi Afurika vurema nta muntu ntabona akabyoza kayo kubera n'ubundi koronizwa n'abazungu iyo umuntu arimo araraba ntuzenye ibibazo byose biza muri Afurika nabonye n'abo bazungu bagira aho bamenera kubera Afurika igize ibibazo nabo baca bazungukiramo ibyo bigwanisho bakora icabiza muri Afurika kugira bibe birakikizwa inganda
yego
icyo cyiyumvira
murakoze radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
banywanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mubandanya gukurikirana ikiganiro muri sanga aho turiko tuvuga ku matungo kamere ari munsi y'ubutaka bwa Afrika adashoboye guteza imbere ako karere nk'utundi turere abwo tundi turere two ku isi twinshi twateye imbere dukoresheje ayo matungo. Ngaruke ku batumire Chanel ku bavuga ko muntu yitegereje hari ibihugu byinshi byateye imbere bitagira amatungo ari munsi y'ubutaka ayo matungo kamere turavye nko muri Aziya biriya bihugu byateye imbere za Singapore za Korea yepfo n'ibindi byinshi za Marezi ni kuki abanyafrika bato kugurura amaso bagafatira karorero kuri ivyo bihugu naho aho bari bihugu byo muri Afrika bitwa bafise amatungo menshi mugabe bigafatira ku karorero k'ivyo bindi bihugu byakoresheje ubundi buryo mu gukoresha ubwenge bw'abanyagihugu babo bagakoresha ngubu buhinga bugezwe ko kugira batera imbere. Hari ibihugu uheje gusigura ivyo ubona muri Afrika byo bariko biragerageza muri iyo nzira Chanel?
Ego cyane nuko bivuze nibaza yuko ubwo butunzi dufise kamere sibwo bwonyine bushobora gutuma ibintu bihugu byacu bitera imbere. Ni wamenyesha yuko n'ivyo bihugu biza kuburondera ivyo bihugu bya rutura biza kuburondera mu bihugu byacu ubwo butunzi bibusanganywa mugabo ibwicayeko kuko no bamenyesha ko ubwo butunzi ukuntu bumeze n'ubutunzi bimwe bita non-renouvelable n'ubutunzi buzocukurwa hakagira igihe bugahera. Rero kwa kutabona kure kwacu kwa kutabona kure kw'indongozi tuba dufise nicyo gituma bababazwa no kwihutira gucukura ubwo butare. Novuga yuko novuga ko ari Imana tugira mugabo n'uburangazi bwacu burimo ufashe nk'igihugu cy'u Burundi ubutunzi burimo buriho butari bukeye mugabo gushika ubu butaracukurwa cyane n'ubumaze gucukurwa murabona yuko ibijyanye n'ubugene tubyifatamo atari neza cyane mugabo rero bwinshi buracukurwa. Hari rero nkabamenyesha yuko hariho ibyo bihugu bya rutura bibufise bicaye kuri cya gitoro mugabo bitaratangwa bagicukura kubera bize yuko ari ubutunzi budogera igihe bugahera hanyuma niyo bavuga ati biza by'inka no kubimwe hazogera igihe baba bafise bonyine ugasanga twe twamenyerejwe twamugajwe n'ubutungwana bwa butare ugasanga ibihugu byacu ahubwo bisubira inyuma cyane. Rero uburorero buriho bw'ibihugu biriko biratera imbere atabutaka bwinshi bafise ino bakarorero n'igihugu cy'u Rwanda murabona ko kiriko kiratera imbere cyane. Hariho n'umutumire yavuze ati igituma ahanini baza gutora ubwo butare bwacu ubwo butunzi bwacu kubera tudafise ukuntu tubucukura tudafise amamashini tudafise ibiki nibyo bashaka ubu butare ahanini mu kubucukura burasaba nk'umuyaga nkuba mwinshi mu Burundi budafise mugabo rero nibaza yuko dufise indongozi zibona kure zishobora guca zinzira ahubwo kwihatira gushyiraho byankenerwa kugira ngo ubwo butunzi ahubwo buzocukurwa uwo muyaga nkuba uboneke kuko inzozi sizo tubuze. Urumva rero habuze ugushaka habuze kubona kure habuze kubabara ibihugu byacu n'ahandi ntacari kibuze. Urorero buriho ni bwinshi kandi nibyo twabishika ko by'ubushobora gucukura no guhingura bwa butare ahubwo ni kwiyumvira kugeguza tukiyumvira kwinjira mu bindi bishobora guteza imbere igihugu kugira ngo ntiduhave tuzosigara mu kangaratete mu gihe ubwo butare buzoba bwahetse.
Murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Idriss irindi zinahuri.
Ni Idrisi
uri he?
Ni munarango zikomine guziga zone baramiro ndi umutumba ndi maganga
aho ni mu Burundi.
Munarango
ufise ikibazo icyumviro nyarutse
ye icyumviro narinjise
Yego.
Yego cy'uburundi gacu hari mu butare mugabo ni claro ni dufize ubuto bwo gukimba neza. Halo?
Ndakumva.
Akifige kujya kiri mu butare mugabo na mikorete dufize ubuto bwo gukimba ariko je ikiri imererano numva no zira. Halo?
Tuga kwizambo ndakumva.
Nina na numba na ugia nuko kwa nima leta yoraba leta yurundi ya yoraba ukunu yonde ya vyangu wa mwanyene ika iki indisha njene ubutare njene nishemeye kugira njene na kebe awalaki uku chukia karunga karusho uko kuna kilo ngana kato
mwrakoze
nina 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 nina
urakoze pire nawe nyine ari ku murongo wa telefone pire irindi zahuri
n'ubisa ndi gitega
ufise kibazo canke icyumvira iterera
ufise cyumviyo
yego
nashaka icyuma jaguje kibiba nuko ahubwo borondera amashyo hamwe abishoboye kugira ubutare buringa mu bundi bucukugo kuko tugerageje nk'ibyo twigaho mashuri usanga bavuga yuko akarorerya nikeri y'umusoronga tishobora kuyimbwa imyaka irenga 50 iramutse yimbwa imyaka 50 ubushomeri mu gihugu buriho ni byinshi rero bonde amashyirahamwe yabucukura abagere tukaronka akazi dukora ntitugume twizigire ngo turafise ubutare kandi ataco butumariye rero mbona ntako ataco butumarira ufunde amashyirahamwe yabishoboye bakagwiza umuyaga nkuba hanyuma tuka nawe tukaronka akazi.
Murakoze.
Namwe murakoze.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Tugarukiye kubatumire bacu mu kiganiro. Turiko tuvuga ku matungo kamera ari munsi y'ubutaka bwa Afrika atashoboye kugirira akamaro ibihugu byo muri Afrika aho yatungishije utundi turere two ku isi. Kubavuga ko urwango rufatiye ku rukoba no gukengera bifatiye ku rukoba ibyo no kwita racisme ari inkurikizi yuko ibihugu byo muri Afrika byananiwe kwitunganya neza kandi kwico kibazo kitazokwigira kirangira mu gihe Afrika izoguma iri muri ivyo bibazo. Twarumvise ko na president wangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yoba yaravuze ko ibihugu byo muri Afrika ari nk'utuzu twasugumwe. Pierre Claver, kubavuga ico kibazo ca racisme ko kitazogenda mu gihe ibihugu byo muri Afrika bitazokwishira hamwe ngo byiteze imbere, bavuga busema
birababaje ahubwo nuko nibyo byo birinda kuvugwa kuko hagiye imyaka myinshi cyane ubu nta gihugu cyo muri Afrika kitari kukira kira noneho hariho n'amashyirahamwe manini akomeye cyane harimo n'ubumwe bwa Afrika no munsi. Kibabaje nuko ubu ibi byose bivugwa umenga nta na migambi yihuta canke yo muri kazoza ka hafi yoba iri kwirategura kugira ngo ubu Afrika ishobora kuvuga n'ijwi rimwe cyane cyane bagire gupangira ibintu hamwe mu byerekeye by'ubutunzi kugira bashobore gukora ngurunani rukomeye rushobora kugira icyo ruvuga rushikiriza. Ndari kibabaje nuko uko vyagiye birakurikirana kuva mu myaka ya 60 Afrika ubona ko ibikorwa binini cyane byayiranze bivugwa kuri Afrika no gufashanya kwa n'andi makungu ari gucecekesha intambara cyangwa kuzihoyahoya ngo zihere ariko naho nyine turabona ko n'iziheze haca igihe gito cyane ziretse zikaba kuko mu kuzitorera inyishu abantu ntibaja ku muzi w'ibibazo biba byabaye. Ububwira rero uwo munsi tuzanye ibi bya racisme hoho ni kimwe congerwa mu zindi ntambamyi zisanzwe kama ngira ziri ko ziba kama muri Afrika aho usanga iyo atari amoko y'abantu ariko arwana cyangwa ibiki haba hariho ibyo rero bindi bica biza bya barabonye muri Afrika y'epfo byabaye imyaka myinshi abavuga ko ari abazungu n'aba a mugabo n'ubyo byaheze hagacaza ibindi uwo hasigaye ariho nuko ariho n'abandi n'ibindi bihugu badashaka kubibayo abandi birabure bavugwa ko bagenda kubatwara ubuzi bwabo n'ibindi n'ibindi rero navuga ko ni Afrika yonyene ikwiye kwitunganya ikaraba ikibereye kugira ngo umuntu wari we wese ntazoza aravogera avuga uko ashatse icyo mwavuze byaravuzwe mu makuru mugabo nawe nyine menga yaravuze ko atari kuya yayo ubushatsi kwishikiriza mugabo ikibabaje ni uko hariho ibiboneka bibi cyane tubona ko biriko biraba abantu bagaca banabivuga bivuga rero ko umuntu yovuma yirinda kugira ibintu bitari byo hako mu nyuma zosigara avuga ngo abantu bamvugiye ibintu cyangwa nta burenganzira bari bafite byo kubivuga ariko mu myaka iza biraboneka neza ko Afrika nitashira ubwenge ku gihe nayo ngo itangure imenye amatekinike yo kunegosia neza kuraba nge nishobora kushikira ingurane ziva mu mabanki yo ku isi gukorana n'ibigega bikomeye gukorana n'abandi bagwiza tunga bo mu isi ngira bo bafite ibyiyumviro bindi atari ibyo gusa gutunga bonyine kuko urumva nayo nyine iryo tunga nibarigira bonyine azogera igihe nabo abo birabure wumva usazosanga babakeneye mu bikorwa bimwe bimwe kugira byose si kuvuga ko muri kazoza barakunda kuvuga ko tugiye kubona iterambere rinini tuzobona n'ubu byaratangwe hamwe aho mukuzi hamwe bisi utarinda gutanga amahera ujya mu ikarata iminsi ikayisoma ugasanga mu maresitora mwamwe ngira iyo zabura y'abantu ibyo bazoba basigaye bagaburirwa n'ibirobo cyangwa bya bimashini nyabwonko bindi ni ukuvuga rero yuko ariko abantu baguma bafite uruhara Afurika rero ikwiye kwitunganya ikamenya ko itunga rya mbere ifise gushika ubu n'abantu kandi abo bantu baragwira kandi icyo bikora ni uko abo nyine bagize ubwenge bagakorana nk'uko abandi bakoze bashobora gutera imbere ni ukuvuga ko rero nta kazoza kabimbona simbona ko ari umwijima imbere ariko bona yuko abantu nibagerageza indongozi hamwe n'abashakashatsi za kaminuza mu mashure abantu n'ukuri bakuramo uko mu muzu biyumvire nk'ingene abandi biyumvire none heraheza mvuga nti wewe igituma bivuga aravuga ati naho twogira amafuti angana gute iyo za Amerika avuga ati agaho nta muntu arara ubusa mugabo nta muntu abure ikintu gitoyi kimwe umunyafurika ngira aronka abanje gusenga kenshi yisonzeje kenshi ariko bobo n'abadasenga urumva barafite uburenganzira bwo kuronka kuko leta ivuga iti nzogira ibyo nshobora byose mugabo abantu bose bateza kuronka ikintu barya ni ukuvuga rero ko nkwe wavuga ati abantu bose bariko baza bangana baza kurondera ibyacu muri Amerika n'iki bavuga ati nibatunganye ibyabo neza hanyuma abantu bazoguma iyo bari batunganirirwa iyo bari hanyuma tuzohure nk'umugabo avugana n'undi mugabo atari abaza gusa kugira baze kudutera ingorane no kudusaha urutugu twacu nibaza ko mu majambo make ikibazo cya rasisme atari cyo kibazo nyamukuru umugabo ikibazo gihuye n'ugutunganya neza uko bikwiriye n'uko bishemeye amatungo n'imigambi myiza yotuma muri Afurika mu birabure naho nyine abantu bashobora kubaho mu gateka kabo kandi bubahirijwe ibikenewe byose.
Murakoze tugaruka ku mirongo ya telefone. Patrick ari ku murongo. Patrick irindi zina huri
mwiriwe neza.
Mwiriwe
ni Niyonze na Patrick.
Uri he?
Ni mu Rwanda mu karere ka Gasabo.
Ufite ikibazo ku batumire cyangwa ikintu ushikiriza?
Wenda ni iki na ikibazo nagiraga mbaze.
Yego.
Wenda kuba cyangwa se inyunganizi ni ukuvuga ngo wenda nimba bimeze kuri aba Afurika wenda ikaba biriya mutungo uturuka mu wundi uze mu butaka utayigira agaciro cyane ni uko mba mbona wenda nk'ubushakashatsi bujyanye na bira biva mu butaka ari mukeya bono no baba ndi bo hanze baza bakaza wenda bakatubwira ngo bagiye kuyikora aho gushakashatsi wenda twebwe tu natwe tukumva ko koko ari byo none bigatuma kumva ko natwe bitatugira agaciro cyane
murakoze Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nze kumutumire Chanel umutumire Pierre Clavier ari karavuga ibyerekeye ibigo byo muri Afrika biteza kwitunganya neza nkiyo hageze nka makontra n'ama societe y'ibyo bihugu by'ibihangange nk'ubushinwa ubu buri ko bukorera hose muri Afrika ko bategereza kumenya technique uburyo negosia mu makontra masezerano bari ko bagirirana n'ivyo bihugu mwibaza ko muri Afrika ibihugu biko birakandura amaso ku Bushinwa ntibuje muri Afrika kubera bukunda Afrika turazi kibuzanye buje kurondera amatungo ayo matungo kamere kugira ngo afashe iterambere riko ryihuta mu Bushinwa mu bivuga kwi
niho namugenzanje yarinza bivuga buriya ani ni kurinda badutuka batugaya uko umutegetsi yatwise nibaza yuko afise ico yabikuye ko kuko ahandi ni buri yasurukoba araba mu mutwe wacu karaba ukuntu twitunganya akaraba nuko twategeza kubikora uravye ubwo butunze dufise kuko turazi yuko do muri ibyo bihugu bya rutura abantu bafise urukoba rwirabura hariho abamaze kugera ku mabanga kumakomeye Obama yaratwaye igihugu cya Amerika afise urukoba rwirabura n'umwirabura nibaza yuko ahanini biva kuri ukuntu twitunganya rero burya twari dukwiye gukanura amaso tukabona yuko ahanini tudakwiye kwisamburira ko iyo bavuze ati kujya hamwe nk'uko yabivuze ati kujya mu mashyirahamwe turasa amashyirahamwe akomakomeye twadukwiye kujya hamwe nibyo abantu bagiye hamwe baragira inguvu icyo nakwita pouvoir de négociation murabona abajya mu makoperative biratuma ushobora guhangana n'abandi mu kurondera amasoko amasoko ku biciro byiza kubera muba mufise igihagararo nibaza rero ko na Afrika bakwiye gukanura bakabona yuko bikenewe bakamenya yuko uwo muzungaje uwo munyaburayaje atarukundo runini ruba ruhari wewe araba amayentere mugabo twebwe tukiyumvira ngo naka aradukunda umuzungu naka baradushyigikiye baradukunda munyabona nujya we ngo ntazumva ko muntu wanje ugasanga turi ku bintu byarenganywe mugabo bobo babona kure babona amayentere imbere yabo ibyo rero twari dukwiye kubikorera ko nk'abanyafurika tukamenya yuko agahiye kari wacu hama tukamenya ukuntu twitunganya kugira ngo duhangane n'abo badukeneye hanyuma tugire icyo tubakura ko kiboneka kuko ubwo butunzi nk'uko nari nabivuze nabwo barabufise ariko barindiriye umunsi twebwe bwaduheranye hanyuma mu nyuma ntacyo tuzaba dufise tuvuga nibaza abana bakina dukeneye ahubwo byari tusi batwita mu nyuma sinzi gene bazadufata kuko urumva n'ubwo butunzi badukeneyeho ntabwo tuzaba tugifise rero mu gihe tukibufise turakwiye gukanura amaso tukaraba ukuntu twabikorera ko kugira ngo duheze twisuganye
Murakoze Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC Pierre kandi yavuze ku byerekeye itunga rya Afrika yavuze ni itunga rya Afrika n'abantu abo bantu cyane cyane bafise ubwenge bashobora gukoresha mu guteza imbere Afrika ariko twiweje abakiri bato n'abarangije amashuri kubera Afrika ibice 65 kugeza bari munsi y'imyaka 25 bataronka ubwo buryo bwo kwiteza imbere bataronka akazi batabona iyo baja batabona akazoza kabo baca batangura kwiroha barondera kuja mu mahanga na cyane cyane Buraya benshi bagaherera muri Sahara no muri Mediterane icyo kibazo ni monaka ko ari kibazo gikomeye abategetsi muri Afrika bari bakwiye kwiyumvira kuko nta terambere zizobaho abo bakiri bato bose bumva mu bihugu byaba atakazoza bafise Chanel
abantu n'ubutunzi nabantu n'ubutunzi murazi yuko n'igihugu cha Amerika uravye amashira hamwe akomakomeye kigenda kirashira mu bihugu harimo abantu benshi andi ko mvuga abantu dufatiye ku bwinshi bwabo murabona amashira hamwe bafise mu Bushinwa amashira hamwe bafise muri za Korea dahe kubera ubwinshi bw'abantu baheza bakaronka ya maboko yabo ku gikiza gito murumva rero kubwa ari ubutunzi dushise cyane ahubwo bwari bukwiye gufatirwaho kugira ngo ba abantu bakiri bato bariko baraducika bajya mu bihugu bya Buraya bihutira kujya muri Amerika ahubwo bufatira ko kugira ngo bagume iwacu hanyuma ibihugu nabyo byacu indongozi zikamenya ukuntu zikorera ku bwo butunzi kuko twicaye buriya ku butunzi tutazi ku butunzi tutazi nicyo gituma washaka abo bariko barajya hanze barafishimbo kuko hari abagenda ku mwiheburo bakabona yuko atakazoza bafishe batakabona yuko imbere yabo atakintu kiriko kirahinduka mu myaka iza hama bagata bakomoka bakagenda ibintu biri ku murongo rero urumva yuko akazi kanini kagaruka kuri za ndongozi zacu kugira ngo tumenye gutunganya kazoza kugogwaruka twongere turukorere kugira ngo n'igihugu cyacu gitere imbere
murakoze dufise uwaduhamagaye akurikirana iki kiganiro Emmanuel Nzizankuri ikibazo ni intererano unyarutse cyane asigaye umwanya muto cyane
yego murakoze cyane nitwa Birushya Rwa Emmanuel rwanze kuma ndi Kigali mu Gatenga
nyarutsa icyumviro cyangwa ikibazo
ikibazo nashaka gutanga nuko nk'uko ariho Afrika yunze ubumwe hagomba kubaho no kwisuganya bagashyiramo abakuru b'ibihugu ubundi kugira ngo ubutunzi kamere bwa Afurika bujye buca muri Afurika yunze ubumwe nawe kagiraho uruhare kugira ngo tubashe kumenya uko umusaruro w'ubutunzi bwacu bwagenze kandi noneho abanyamahanga bajya hanze bacu b'abanyafurika bagaruka iwacu ubwo bwenge tubukoreshera muri Afurika kandi noneho nuje gucukura bamutegeke ko agomba gushinga uruganda inaha muri Afurika bagatwara za produit natwe bakadusigira murakoze cyane
turasigaje akanya gato cyane Pierre Claver hari icyumviro cya nyuma washikiriza
Jeno novuga ko cyane cyane kuri aba abajene abantu bakiri bato no kuraba icyokorwa kugira ngo bashobore kugira kamaro kenshi ni ukuvuga no kuraba bakitaho cyane ibyerekeye ubwenge bwabo kwigishwa kwabo neza hanyuma kandi ikindi ni ukuvuga ko aba nabo bakeneye no gufungura bafungure neza bafungure ibikwiye kandi byangira kamaro no kuvuga ko rera amareta yose yafika kuye kuraba yanateza imbere uburimyi aho bishoboka hose hanyuma bakagira ibyo abantu bafungura bakagira n'ibyo bashobora kudanaza no gushora nta gihugu na kimwe cyateye imbere abantu badafungura abantu badafise ibintu bikwiye bashobora kwikora ko ishanyuma rero no kuvuga ko no kuraba amabudget no kuvuga amahera ibyo bihugu byose bikoresha bikaraba neza ko byukuri baraba neza inyungu y'umunyagihugu muto batimviriye gusa amasekiteri cyangwa ibintu binini mugabo bitari mu abantu mugabo bashire ko sekiteri yose abantu bangahe bazoshobora kukogwa ko n'icyo kintu kugira ngo inyungu iboneke ku muntu ku munyagihugu wa wese
murakoze tushimire abatumire bacu Chanel Girumugisha muhinga mu byo gutunganya imigambi kwiteza imbere gestion de projet ari Kigali mu Rwanda na Pierre Clavence ngiyumva muhinga mpanuzi wa jambo yigenga kurikirana ivyerekeye politique akaba yananoza ivyerekeye ubutungane bw'inyuma y'intambara ari Bujumbura mu Burundi dushimiye rero namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro abo bose bashoboye guhamagara bagashikiza ivyumviro kwabaza n'ibibazo mwese rero tubifurije ibihe byiza no kubandanya mudukwirikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika
turashimiye mugenzi wacu Fidele Niyongabo heje kudushikiza.